ni radio ijwi rya Amerika ijwi rya Amerika rigikubashikiriza ibiganiro bya radio mu Kirundi mu Kinyarwanda Burundi mutwumvira ku mirongo bigufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM ijana na kane bice bitatu no kuri FM 88 bice bitatu mu shora no kujya kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cy'amakuru witwa Kaburungu radio yacu VOA akaburungu com niyo neza nshuti mwese namwe bakunzi radio ijwi rya Amerika muri kumwe na Frederic Nkurikije ikaze mwese mu kiganiro mwisanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mkitakara cha mtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za
Amerika. Mbanje kuramutsaba watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Kiganiro mu isanga cy'umunsi kija kwibanda ku kiza COVID-19 kizwi kandi ku izina rya coronavirus ikiza cya corona nkuko mubizi cyazingamitse ibihugu byinshi byo ku isi harimo n'igihugu cya Rutura cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo kiza rero no mu Burundi kiriho kandi n'abategetsi barongoye Burundi mu gihe bariko barafata ya mbere mu kukirwanya. Aha twoboneraho akanya ko kumenyesha ko bajejwe amagara y'abantu mu Burundi bafashe ingingo ikomeye yo gutangura gupima abanyagihugu kugira ngo bamenye abamaze kwandura uyo mugera kugira babiteho muri kiganiro rero duhishe ko turi kumwe na Dr. Sylvain Zeimana arongoye ishyirahamwe ry'abaganga mu Burundi muri aho Dr. Zeimana
ego me Frederic Nkurikije nabishimye ko nawe muri ibyo biganiro amakuru meza ngaho
ni byiza cyane rwose turi kumwe kandi na Professor Emisha Lionel yigisha muri kaminuza Alliance University mu gisagara cya San Diego Professor Emisha ari na Burundi bafashe ya mbere mu gusangira amakuru n'abandi Barundi mu bibanza byandikirwa ko amakuru birimo na Facebook muri aho neza Lionel Emisha
yego amahoro cyane Frederic ndaho kabisa twese turakomeye
ni byiza cyane rwose reka rero dutangurire kuri mwebwe Dr. Zeimana mu ntango leta y'u Burundi irasa nuko amakuru ajanye n'ikiza cya corona atashirwa ahabona bimwe bishemeye eka mu buryo bugaragara n'ibitigiri bari bamaze kwandura byatangazwa bishobora kuba byari bike kurusha ibitigiri nyakuri by'abari bamaze kwandura icyo kiza intumbero yafashwe na leta nshasha yo gusaba ko mu kumugaragaro kw'abantu bupimwa icyo kiza hamwe n'amakuru avuga ku Burundi buzo kwakira ifashanyo yo kurwanya icyo kiza mwayakiriye gute Dr. Nzeiman
egome ndabashimiye kuri icyo kibazo gitomoye ni ukuvuga iyo ngingo yafashwe n'umukuru w'igihugu akabishyira muri bimwe ategeka gukora byihuta byo kurwanya coronavirus byatumye duregose yaduhimbaye kubera yuko iyo wumvise isi yatewe ukabona wewe nibyo mu Burundi ugiye kuraba abarwaye iyo ndwara si benshi ugereranyije n'ahandi abamaze kwicwa n'iyo ndwara si benshi ugereranyije n'ahandi ariko wumvise kwa mugenzi wawe yuko biyasha nawe aragerageza ubuti nakewe kumbure ntazitiye kare nduhava nonerwa nibyo byabaye rero kandi twe twabyakiriye neza rwose kandi turabishyigikiye nk'abandi Barundi bose rero tushyigikiye kusumbya abandi kuko twebwe dusanzwe nk'abaganga kwitaho kubungabunga amagara y'abantu byaduhimbaye rwose kuko byacuruza icyizere yuko iyo ndwara tuyirwanya tukayirandura nini.
Ubu muri iki gihe icyo kiza kifashe gute tubazi ko nka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariho intara nyinshi eka zari zarakigabanije ariko kubera abantu boroheje ingingo zari zafashwe mu mugambi wo kwirinda icyo kiza izo ngingo zorohejwe aho navuga nko intara ya California eka intara ya Texas aho abanyagihugu basigaye basubiye kwandura ari benshi aho mu Burundi hoho byifashe gute muri iki gihe.
Corona virus ikapimwa ku byinshi kandi mu gihugu cyose nk'uko umukuru yabisabye ariko tugiye kuraba abantu bose bamaze gupimwa bakaboneka ko barwaye indwara n'ijana na 191 ku itariki y'uno munsi ijana na 191 muri abo hariho ijana na 18 bamaze gukira barakije hariho n'umwe yitabye Imana numva ko abandi baba mirongo irindwi bakiriko baravugwa ariko nabone amagara yabo yifashe neza reka turindire turabe ubumwe bariko barapima kumbure bapimye hari izo bazotora ariko murumva yuko uwo bazotanga arwaye azoca avugwa umva n'ibintu byiza cyane ariko gushika ku itariki y'uno munsi n'abantu ijana na 191 bamaze kurwara muri abo harimo yitabye Imana abandi nabo 72 baracyariko baravugwa kandi
Lionel Lemesha imbere yuko tuja ku mugambi mwishinze eka mufatanije n'abandi barundi ntabwinge baba mu bihugu bitandukanye aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibihugu vy'i Buraya no muri Afrika eka no mu Burundi umugambi mwafashe wo gutangaza amakuru yerekeye ico kiza turayagaruka ko mukanya ariko nashaka namwe utubwire ukuntu mwakiriye iyo ngingo ya leta nshasha yo kugira ngo eka bapime abantu bose mu Burundi bafise kugira barare ko barare abamaze kwandura uyu mugira iyo ngingo mwayakiriye gute mwebwe.
Iyo ngingo twayakiranye n'igishika cinshi zaratunejeje cyane kukubera umukuru w'igihugu mushasha yafashe iyo ngingo ikomeye cyane yo kugerageza kurwanya icyo kiza cy'akaranda cya coronavirus cyateye ku isi hose. Urumva icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane yuko ubu batanguye kubandanya bahimiriza cyane abanyagihugu bagafata imigambi ihanitse yo kuyirwanya kwaba ugupima abanyagihugu kubavura eka no kubahimiriza abanyagihugu bakaza kwipimisha kuko baca umugani mu Kirundi ngo ushaka gukira indwara arayirata. Hariho abantu benshi kuri ubu baba bari bamaze kuronka n'ibimenyetso by'iyi ndwara ariko bakaba bahora batinya kujya kwipimisha ariko ubu icyiza ni uko ko babugurura imihora bakongera bakanongereza ahantu henshi abantu bashobora kuja kwipimisha. Ivyo rero bizofasha cyane kumenya ibitigiri by'abantu bamaze kugwara canke n'abandi bashobora kuba barahuye n'abo bantu bamaze kugwara bose rero bakabasuzuma bakabavura hakiri kare kuko iyi ndwara ntinyegezwa iguma iduga nico nta muntu ashobora kuyinyegeza byo bituma ikintu gikomeye rero ubu umuntu yumvise ibimenyetso ariko arabigisha ashobora kugenda kwa muganga akipimisha aho bategekanije.
Ego imbere yuko mu Burundi hafatwa ingingo nk'izo mwebwe ku giti cyane cy'u Burundi mwarafashe ya mbere mu gutangaza cyane cyane mu bibanza byandikirwa ko amakuru na Facebook ibintu byose eka amakuru ashobotse ajanye n'icyo kiza cya corona ico cyumviro Lionel cyabaje mu gute.
Ego ico cyumviro kumene cyatujemo hariho abantu benshi ndazi yuko abarundi n'inshuti z'u Burundi n'abantu bose bari hanze y'ibihugu cyane bari ndani mu gihugu abantu bose bariyumvira iwabo naho bari mu mahanga. Urumva kuri ubu natwebwe naha turi muri Amerika natwe turugarijwe n'iyo ndwara ariko twariko turagerageza natwe turiyumvira ukungene natwe twoterera umuganda iwacu muri ibi bihe z'ingorane cyane cyane kumenyesha makuru abantu ibintu uko ngene ibintu biriko biragenda kubera nko ngamwe Amerika makuru tuyaronka n'ingoga tushobora kuyaronka n'ingoga urumva rero twashaka ko n'abantu b'i Burundi bashobora kuyaronka muri izo muri ubwo buryo nyene hanyuma hakaba hari abarundi ariho umurundi umwe yitwa Ivan Kiwala ari wa Boston Massachusetts akora Harvard niwe yanditse kuri Twitter agerageza guhimiriza abantu ko boja hamwe abantu bakaza abavolontaire baza gufasha uwariwe wese aba bari muri Amerika muri Europe cyangwa muri Canada kugira abarundi aho bari hose biyumvire iwabo kuko abantu bacu inshuti zacu abaryango abagenzi igihugu abarundi bose twategerezwa kwiyumvira uko ngene dushobora gufashanya kuko naho bariko barahimiriza ibi by'indwara no mu mico yacu iyo hageze ibintu by'indwara cyane cyane indwara z'akaranda biragora cyane kuzigisha abanyagihugu cyane n'abantu baratinya
no kuvuga ko
bayikwaye
muravuze abantu mwakoranye ku buntu abantu bitanga bagatanga umwanya wabo abo bantu bangana iki bari mu bihugu ibihe n'ibi
ego gushika ubu turamaze kwegeranya abantu barenga 30 baringa ha muri Canada baringa ha muri America US muri Canada no muri Europe ekaro n'abari Burundi barimo bariko barafasha urumva muri urugoronani twari ko turiyumvira uko ngene kuko hari amashirahamwe menshi ubu ariko arafasha mu bihugu byinshi kubijanye n'iyi ndwara kwaba kuzana ibikoresho bikenewe gukingira abaganga gukingira abanyagihugu hari amashirahamwe menshi ariko aratanga ibyo bikingirizo byose bikenewe gituma twebwe rero twari ko turiyumvira aho turi twese umuntu abishoboye yoba afise na contact na zikeyi ashobore gushikira ayo mashirahamwe ayahimirize yuko hakenewe ibintu mu Burundi hanyuma nabone babone ko bashaka kuzana ibintu mu Burundi gutera intege igihugu cyacu
yegumi Dr. Nzeyimana amakuru yerekikiza cya corona n'amakuru ahambaye cyane rwose birakenewe ko ika abarundi abarundikazi abantu bose aba murundi bose bamenya uko ukuntu iyo ngwara yandukira ibintu twibutsa ku giti cyane cy'ubuganga akurikirana icyo kiza cyane rwose ni nk'ibi
ibome cyo nibyo ibyo ndimubwire ihambaye yuko muri kino gihe hari icyo kiza cya coronavirus umurundi wese ahari hose cyane uri mu hagati mu gihugu cy'u Burundi ko yomenya ukungene iyo ndwara yandikira kuko iyo ndwara irandikira gose yumvire namwe indwara yatanguriye mu Bushinwa abavyumva bari muri Amerika cyangwa bari mu bihugu bya Buraya reka nini wacu muri Afurika bakibaza ko yatagoshikiza bakanabona umengo umengo si ibihugu bya coronavirus biri kubashikiza mwabizi no mu Bushinwa bigitangura yuko no mu Bushinwa mu gihugu hagati abantu bavugakije yuko avuga ari gushikiza nta ngwani zo ariko murari ibyabaye iyo ndwara yashwara ubushinwa rwose yashwara isi yose ubu naho yashitse muri Afurika indwara yandukira rwose yandukira mu dute dute umuntu nk'umuntu ariko arakorora cyangwa iyo umuntu yasamuye siyo dute dute rero uwundi muntu amwegereye agaca duhumeka tukaba turinjiye mayo hanyuma iyo ndwara igatigwirirana ifatana kujya kwa gripe umuntu akagira ibicurane agakorora hanyuma buhoro buhoro akagenderagira umucanwa akaremba igataba ihaha kwa hema kugira ngo aheme abaganga bakabanza kumushyira ku mashini imuremesha ni ukuvuga rero ukwandukira kw'iyo ndwara ndabyibutsa ariko baratwumva ni indwara yandukira cyane kandi urumva ica mu muyaga mu dute dute umuntu arwaye aba akoroye cyangwa yasamuye abamwegereye bagaca rero bahumeka utu dute dute tugaca dushika mu maha yabo nabo bakaba barafashwe
ibyo
nicyo bituma bafashe ingingo yo gusaba abantu bose babishoboye kandi bikaba n'itegeko ko bambara ubufukamunwa kuko iyo wambaye agafukamunwa iyo ukoroye uraheza utwo dute dute ntidusohoke iyo ukambaye naho ne umuntu mutegeranye cyane ko n'iyo nabyo birimo mukwirinda gutegerana gose n'ana abantu bahurira ari benshi bakayirinda hanyuma cyane cyane nkajyanye mu ikorane mabanza abantu bakirinda kwegerana gose hanyuma bakambara agapfukamunwa hambavu y'ibyo bagakaraba ahantu hose ushitse umwanya wose ubyumviriye ugakaraba n'isabuni neza cyane cyane ugakoresha hari ibindi bikoresho bakoresha mu gukaraba birimo umuti witwa alcohol uwo muti ugahita ucica iyo migera mu gihe wise
ego mire muravuze ukuntu iyo ndwara yandukira n'ibintu biteye ubwoba cyane rwose nk'akarorero aha muri Amerika haraheze iminsi ibiri ku munsi umwe wonyine handuye abantu barenga 58,000 ku munsi muri leta zunze ubumwe za Amerika hose mu bihugu bitandukanye nuvuga ko iyo ndwara rero iteye ubwoba cyane rwose Lionel Lemesha mwarafashe ya mbere nk'uko twabivuze mu gukangurira abarundi mu kubabwira ibyerekeye indwara ikindi mubwira nk'abarundi cyangwa abantu bumviriza radio ijwi ry'Amerika ibintu bakwiye kugira birinde icyo kiza turetse bwa gutambara umuntu yambara ku muntu ibindi bintu umuntu amakuru muri mutanga kuri Facebook ameze gute
ego amakuru dutanga kuri Facebook nuko icyo twari twarabonye nuko kuri za Facebook cyane amakuru menshi yari ahari yanditswe mu Kirundi kuko icyo twari twabonye nuko iyo bariko baravuga iyi ndwara ya COVID bariko barabivuga urazi mu ma Facebook amakuru menshi ari mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa cyangwa mu yandi twasanze mu Kirundi ata bitari bwandikwe byinshi mu Kirundi hanyuma twese turibaza yuko hari abantu benshi bari kuri izo Facebook ariko bashobora kuba batazi icyongereza neza cyangwa n'igifaransa ariko tukagerageza dushobore kubatahurira kugira abantu bose aho bari bamenye ibiriko biraba urumva twebwe turaraba amakuru ava ino muri za Center of Disease Control ukungene batanga amakuru hanyuma tukayahindura mu Kirundi tukayandika uko nyene mu Kirundi gitomoye ariko ikindi nacyo twongeramo nuko mu imico y'Ikirundi hajya n'ikintu gikomeye cyane eka mu bihugu byinshi iyi ndwara urumva naho urumva umuganga nkuko umuganga Nzeyimana yabisiguye neza ukunge n'abantu bayirinda abaganga hose ku isi bareka baragerageza kwigisha abantu ariko ikiza kiragora rwose nuko imico hari imico myinshi ku isi urumva abantu ntibanyugwa kumwe ubu urazi nko mu mico y'iwacu nk'abantu n'ibintu byo kuramukanya ibintu z'imanza ibintu byo gusangira inyobwa ku mukenke ivyo rero ni ibintu biza biri mu muco urumva rero uri kuragerageza kwigisha abanyagihugu bose aho bari hose ukagerageza kubigisha yuko ubu muri iyi nzira hariho icyorezo akakaranda ko kugwanya ko duteza no gutangura kuraba kungene bimwe bimwe byo mu bico yacu dushobora kugerageza tukabanza tukamera nk'ababihagarika muri aka kanya iyi ndwara ikirikira abandanya kuko nk'ubu habaye nk'urubanza abantu bose biyumvamo ko bateze gushika ku rubanza hashobora no kuzamo rero n'umuntu atumva ameze neza urumva muri icyo gihe mu mico igihe dushaka nuko n'abantu bumva yuko tuvuge nk'ubu nk'umuntu ataje mu rubanza batomuca bo kwemera yuko birumvikana umuntu yafatiriwe cyane cyane muri ibi bihe by'ingorane
cyane n'izo manza zikaba zirahagaritswe mu kurindira ko ibintu bigenda neza kurusha
niko babishoboye byo bari byiza nibyo
Dr. Nzeyimana mwavuze ibikoresho cyane cyane nk'ibyo kwikingira iyo ndwara ibyo bikoresho biraboneka cyane rwose mu Burundi tubazi ko mu ntango ngaha muri Amerika hari ingorane z'ibikoresho reka n'abaforoma baraje kwa kuvura abantu badafite ibyangombwa ry'igihugu gihambaye cyane rwose gikomeye cyane ku isi ibikoresho byo kwikingira biraboneka mu buryo bworoshe cyane cyane ku bantu usanga kenshi na kenshi aribo bari ku rugamba rwa mbere aribo twita abaforoma abaganga n'ibindi
Ego undi Federico imbere yuko nshuro kibazo mbanze nshimire Professor Remesha ku kigoro yabize hamwe n'abandi barundi bari ko baradufasha kugira ngo duhangane n'icyo kigacha corona virus yabashimye neze ku mutima kuko nubwo ari mahanga agatima agakubitira iwabo ni kuri ndabashimiye n'icyo n'uwo mugambi yagize wo kugira ngo amakuru ahambaye kuri iyo ndwara ashike kuri Facebook natwe Facebook nino murundi twiraba cyane ariko nkuko yavuze bose ni muri France bose ni muri Cyongereza ni ikintu kigaruye yuko amakuru yaboneka mu kirundi ibyo reka bijyambo ku byerekeye ibikoresho byo kwirinda iyo ndwara navuze abakozi bo kwa muganga abaforoma abaganga gushika ubu ni ukuri turashima akigoro leta yagize ubumwe ibitaro byose byo mu Burundi biraronka nko ku bakozi bo kwa muganga uburyo bwo kugira ngo bikingire bacungire n'abarwayi uburyo bupfukamunwa bijya alcohol umuntu akaraba amazi nkambise yuko amazi mu gihugu cyose mu bigo mikuru mikuru igiciro cy'amazi kijya gabanuka gushika iki kigagere mwarumvise igiciro cy'isabuni ko kigo nagabanuka kuri ku gice kugira ngo turwanye iyo ndwara ibyo byose bikaba ari imigambi y'igihugu hambavu y'ibyo imiti yo kuvura abarwayi ni ukuvuga ko kwicungira ariko kuvura abarwayi hari n'abaganga cyangwa abaforoma bahora barwara imiti yo kuvura abarwayi irahari kandi itangwa ku buntu mu gihugu cyose ni ikintu gikomeye rwose navuge ibyerekeye ingingo zishobora gufatwa umukuru w'igihugu yaravuze yuko ingingo zose zikenewe zizofatwa kugira ngo turwanye coronavirus uno munsi ingingo niyo gupima abarundi bose mu gihugu cyose ejo kumbura hazofatwa ingingo zo guhagarika imanza kabyonzi zo kugira zo kugara amashuri cyangwa isindi urumva yavuze yuko ibishoboka byose bizokorwa gushika turanduranye indwara nyinshi murazi ikivugo cyane ko nyakubahwa umukuru w'igihugu mu kurwanya iyi coronavirus yavuze twese ngo tukizirikane ndakira sinandura sinanduza ikintu gikomeye rwose ni ukuvuga yuko umuntu wese ari mu Burundi ateze kumenya yuko yaba umuntu cyangwa umunyamahanga abwirizwa kubimwekeye kuzitira ataronekwa kwa muganga rero nashaka nabwire ko dushima ibikoresho gushika ubu byo kwikingira birahari ibyo kugira abarwayi birahari ariko tukuvuga yuko twanka uwo dufasha kuko nk'abo barundi bari mu mahanga bariko baregeranya uburyo bwabo ariko barasaba abagenzi babo inshuti abagenzi amashyirahamwe mpuzamakungu ati nyabune nyabuna bifashirije abarundi bigeze kure barandikiye amakete bandikira ubushyamirane bw'amagara y'abantu mu Burundi twebwe nk'urwego rw'abaganga baratwegereye turabwira yuko tubashimira cyane kandi yuko tubashyigikiye icyo yavuze nyine cyose tujye bikora nuko byifashe indwara
tu kivuga kuri iyo ntererano nyine y'abo barundi bari hanze y'igihugu harimo Remesha Lionel ikana Ivan Smith Kiwala nashaka mutubwire kandi mutwibutse Lionel nk'imfashanyo zoba zimaze kuboneka cyangwa amashyirahamwe mwashoboye kujijura ko yofasha muri icyo n'urwo rugamba rwo kurwanya ikiza cya corona mu Burundi ni nk'ayahe ikintu mutubwire niki
ego icambere urunani wacu kwitwa abarundi global initiative urumva twatanguye haraheze ubuharamaze gushika hafi ukwezi hanyuma kumwene ariko turamaze gushikira amashyirahamwe hari amashyirahamwe turiko turaganira hariho nk'ishyirahamwe riri California turiko turaganira ariko biracari mu nzira ntibaraheza kwa provinga ukungene dukorana nayo mashyirahamwe cyane hari amashyirahamwe nka Bill and Melinda Gates nabo ne twari ko turagerageza kubashikira baza direct relief n'andi mashyirahamwe asanzwe ajya gufasha mu bindi bihugu kandi yanafashije n'i Burundi ariko icyo twashaka kugira ni uko ko basanzwe bafasha muri ibyo bihugu twashaka nabo ne baze bafashe mu Burundi umva twebwe turafasha guhimiriza mu cyongereza bita lobbying rumva no gusaba ko baze bafashe igihugu rumva imfashanyo baba batanga igenda kugihugu niwaichisha no muri Abarundi Global Initiative. Kwebwe icyo tugira gusa no kugenda tukavuga yuko gufasha nyine ibiziki kiza cya coronavirus nkuko twabibonye mu bihugu byinshi bikenera ibintu byinshi, bikenera amafaranga, bikenera ubushobozi bwinshi, ariko cyane cyane ukenera ni n'abanyagihugu kubyiyumvamo ko umwe wese ahari ateza kuyirwanya. Nico bituma abanyagihugu bose baba bari ndani mu gihugu n'abari hanze y'igihugu bakwiye kwiyumvamo yuko nk'ubu ko mu Burundi basashe ya mbere ko ubu bagiye kurwanya iki kiza, n'abari Abarundi aho bari hose ku isi bakwiye nabone kubyiyumvamo ko icyo boshobora guterera gufasha igihugu kugira icyo kiza kiranduranwe n'imizi mu gihugu cyacu cy'Uburundi.
Dr. Zeimana, twavuze utwigoro twa leta mu gukangutira kamu Abarundi kugira ngo bamenye ko ikiza cyateye ku isi hose kiri ko kiratandukira n'ibihugu byose ikana no mu Burundi kiriho mu kukirwanya bisaba ko umuntu wese ashira mu ngiro ivyo asabwa. Ibintu muba mubona bimeze nk'intambamyi, Lionel we yavuze ati hariho ibintu by'imico za manza z'iminsi yose ka kuja gusangira n'umukenke umwe, gukoranira mu bibanza byinshi, ari ibintu ubona bimeze nk'intambamyi Abarundi bose bakwiye kumenya kugira ngo barabe ko bobirengera icyo kiza gituzwe na burya Murundi gitegereje cy'abantu banduye uyu mugera gushika ubu kikiri hasi cyane. Ibintu bimeze nk'intama mibona byo bari nk'ibi
yego njyewe intama nyamukuru njyewe mbona ni kutamenya, ni kutamenya mukuru, kuko iyo hari ibintu utazi mu bika biba ku isi usanga udafashe ingingo zibereye yemwe yadakora kutamenya. Ni kutamenya bukegwa n'uko anatamenya makuru, ugasanga iyi miriko bera ku isi ntabyo bamenye. Mugabo kuri icyo ubundi ku maradiyo ibyapa byo mu ibarabara abajejwe intwaro bagiye kuraba abanyagihugu ku kivi nicyo baguma basubiramo kugira ngo bamenyeshe yuko hari igitere ko hari twatewe n'indwara. Ani njene watakaru kutamili inicho nivyo inicho nivyo niyo yogu sangira ulabona hini ya umurundi niyo yurai wani ushwabu sangu mbiba na mundu changwa sanga baba na mundu aliba vinichangu watatu niyo umurundi mwabibi yuko usanga ata yungu ushagara ruguru mumihana usanga baba mkazuga tomi alaba arubenshi ugasanga hariyo ijinu nishabwa kugira ngo wirinde indwara byo kutegerana usanga bidakunda nebe mugungu n'ubukene bwo kutaronka uburyo bwose bwo kwirinda nabyo birashobora kubamwo nk'iyo abantu usanga abana bose barara mu cyumba kimwe ugasangisha abana batanu urumva yuko bitoroshe yaba byakunda umwe wese akaba yibana mu cyumba byo koroshe.
Ingaruka ku byerekeye ubutunzi Dr. turazigaruka ko ariko nashaka na remesha Lionel nawe nyine atubwire ikintu wabona kimeze nk'intambamyi. Murundi yavuze imico ariko nko muri Leta z'Ubumwe za Amerika hariho n'abantu kenshi na kenshi bashaka kurenga kuri izo ngingo kuko batafata nk'intama icyo kiza, ariko ugasanga mu nyuma ingaruka ni mbi cyane rwose. Izindi ntambamyi mubona cyane inzitizi z'ukuntu zotuma abantu batabona ku icyo kibazo gihambaye cyane rwose, ikintu abantu bamenya cyane rwose muri iki gihe cyane cyane mu Burundi ni nk'iki?
Ego icyo ni ikibazo cyiza cyane, kuko ikindi kintu gikomeye cyane mu bintu by'intambamye no ngaha muri Amerika cyashitse ni uko urumva iki aka karanda ni gashasha ku isi, ni indwara nshasha. Iyi Covid ni indwara nshasha, ni indwara ikaze cyane, ni indwara isi itari bwigere ubona, ni indwara itari bwigere ihangayisha isi ahiri hose. Icyo rero ibihugu byose mu isanzwe izindi indwara zirahora zitera, ariko kenshi zitera mu gihugu kimwe cyangwa mu ntara imwe, nta na rimwe kiretse kera ngira hararenze nyakamara ijana aho ingwara itera isi yose hakaba ibyago hose urumva rero muri ico gihe abantu twese ngaha ku isi urumva nta muntu yari bwabe mu buzima aho utinya gukora ku bintu byose canke uhuye n'abantu ugatinya kubavugisha ndaba iyo umuntu agiye no gutembera mu ibarabara abonye uyundi kubera tumaze kumenya amakari iyo ndwara umuntu akajya ku ibarabara agatinya ariko ibyo byose ni uko abantu kubera ari ikintu gishasha hariho abantu babyemera uko bayibonye hari abantu iyo bariko barabigisha bakabwira ibi bintu birakaze muri tondere iyi ndwara hari abantu batabyemera uko babibonye je ndibuka nko mu kwezi kwa mbere ayo umugenzi dukorana yaje ava mu Bushinwa niwe yigeze yambwiye iziyo ndwara arambwira ko hari ndwara ikomeye cyane imaze gushikira hariya ariko icyo gihe hari mu kwezi kwa mbere ndaramakuru henshi nta hamwe nawe zabibona hanyuma ndibaza yuko ivyo nta kibazo ariko haheze nk'iminsi ibiri tuza tubyumva mu makuru ko hariho indwara rutura yatowe mu Bushinwa ariko gushika icyo gihe abantu bose aho bari ku isi twabandanyije ubuzima nk'uko bwamye ntitwari byigere tubona ukunge n'abantu ifata iyo ndwara ariko bukeye kabiri imaze gushika niho abantu bose baraje urabona bwa bundi ya ndwara ni indwara y'umukazo urumva n'ubu rero ingorane nuko hariho nkindi namaze gusindikaza abantu benshi n'abantu benshi baramaze guhitanwa n'iyi ndwara kandi n'ibitigiri biguma byiyongera ariko igikuru ni uko abantu bamenye yuko iyo ndwara irakaze naho utoba itobira gufata cyangwa itobirafata abo muri kumwe ibyo ni byiza ayo mwo yafata nk'amahigwe ariko igikuru ni uko bategerezwa nabone kwikingira bataragwara kuko hageze n'umwe agwara bose barashobora kugwara hanyuma hakaba ingorane umuntu ataba yiteguye
Murisanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Iyo ndi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine Giteranyo aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Dr. Zemana mwariko mwavuga cyane cyane ingaruka mbi ku butunzi eka bwa bw'ibihugu eka n'ubw'abanyagihugu basanzwe mu bihugu rutura kubera ibintu byinshi bica byugarwa akazi kakugarwa hariho ibihugu usanga bishyize uburyo bwo guha imishahara abakozi cyane ikabaha ifashanyo ingaruka z'icyo kiza nko mu gihugu cy'u Burundi igihugu ki bayabaye mu byerekeye ubutunzi ingaruka zoza umunzi bona buteza icyo kiza
ego me icyo ni kibazo cyiza cyane kuko ni kibazo mpora mutima ingaruka mbi z'icyo kiza uretse abantu bagwara uretse abantu bitaba imana hariho intoro yugaye umwe imbibe byose by'igihugu birugaye nta ndege zikigwa ku kibuga cy'indege nta bantu bakigira ngo bigane kubera iyo ndwara muca mwumva yuko ubukene buca bwinjira kuko nadangengiriza n'amahera y'agaciro na ba bantu baje gutembera na bya bidandazwa hari ibintu byinshi usanga bitagenda neza uko byahora hanyuma rero ugasanga bice bigaruka bigira ingaruka mbi mu buzima bw'igihugu hariho imiti cyangwa ibindi bikoresho bijya bivuye hanze byankenerwa usanga tukikorera ugasanga
ibintu kubera yuko imiyoboro yuzuye ntishoboye kuboneka n'ibindi n'ibindi ndavuga nka rero ubagije nko muri umuryango turi muri Afurika y'Ubuseruko baragize nko mu Rwanda hafi cyangwa muri Kenya baragize kwirinda icyorezo cya coronavirus barabwiye basanzwe tumuha kumwe mu mazu hariyo abantu cyangwa babaha ku munsi baribyo ari uko bakoze ugasanga rero twebwe ntitwashitse kuri iyo ntambwe yo kugira ngo bagume mu mazu ngo aho byashitse abantu baramewe nabi bangwa kwicwa n'inzara bakavuga ati tugira ko twicwa n'inzara ni mutureke tujye gukora kuko icyo kiga kigasanga inzara yatwishe ibyo byose rero ni ibintu byatumye ubutunzi bw'igihugu cyacu n'ibihugu tubana ubutosekara
icyo kibazo gihambaye cyane rwose nk'uko namwebwe aremesha Lionel mwabibonye aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariho abategetsi abarongo intara cyangwa abandi bategetsi barabati ubutunzi buri ko burazama reka dufate ingingo zoroshe zo korosha inyungu zikomeye twafashe zo kwirinda icyo kiza ariko ingaruka nk'uko twazibonye mu ntara zuguruye hataragera nuko abanyagihugu baciye basubira kwandura cyane rwose mwebwe muvuga iki ku ngaruka z'icyo kiza nk'ibihugu bitarategwa cyane rwose n'icyo kiza ingingo byo ingamba ingingo zikomeye zofatwa n'inkiziye kugira ngo n'ubutunzi ntibusinzikare
ego icyo ni ikintu gikomeye cyane kuko ibihugu byose aho biri bitegerezwa gufata nkama iki kiza bikamenya yuko ikintu bateza kwigisha abanyagihugu cyane kuko umunyagihugu wese ateza gufasha guterera umuganda mu kurwanya iyi ndwara kubera ubiraze nk'uko wabivuze nko ngaha muri Amerika iyi ndwara igihe yamenyekana ko yamaze gushika baciye intara zimwe zimwe baciye batanguza barugara ngaha muri California bari mu ntara zafashe ya mbere mu kugara n'izindi ntara nyinshi ngaha ma state yo ngaha muri Amerika baratanguye barugara ariko uko bugara ni uko hariho nk'abatanga akazi hariho ubuzi bwashoboye kubandanya abantu bakorera imuhira ariko hariho ubuzi bwinshi bwasinzikaye nk'abantu bafise amahoteli amaresitora cyane cyane nko ngaha California hari amaresitora menshi hari amahoteli menshi kubera dukunda kuronka ingezi nyinshi ziva mu yandi maeta kubera hama harususurutse umwaka wose urumva nk'icyo gihe leta yaranahahombeye abadandazi barahombye cyane urumva abadandazi rero bariko barahomba abo bakoresha nabone hari abo hari abaciye babura akazi urumva rero icyo rero cyarazanye ingorane kuko n'abantu benshi igihe bavuga ko bagomba kugara abantu benshi ntibari biteguye ko kenshi umuntu yama agira ubuzima bwiwe bwa none hanyuma muri iki gihe byaza bakavuga ok ubu harageze kugara byose abantu benshi ntibari bafite uburyo bungana bushobora kubandanya iyo abantu bariko bakorera imuhira cyangwa nk'abantu babuze akazi urumva rero nk'icyo carazanye intambara nyinshi kubera urumva umuntu atakazi cyangwa ibikorwa bigabanutse abadandaji urumva amahera menshi yaratakajwe ndaje nko mu biharuro byariko biratangwa na McKenzie hari ibiharuro McKenzie ni berekana bakunda kwerekana ibiharuro by'abadandaza nibo berekanye yuko igihe mu kwezi kwa ntwarane mu kwezi kwa gatatu igihe ibi byatangura nibo berekanye yuko abadandaza hakiri kare cumi ku ijana bari bamaze kubona yuko ubutunzi buzomera nabi ariko ejo bundi mu kwezi kwa gatandatu bari bamaze kurenga 50% bari bamaze kubona ko ubutunzi bugeze habi cyane nicyo bituma rero intara rero zimwe zimwe zaguma zigerageza biyumvira ukomere bashobora gutangura kugurura kuko igituma bari bugaye ego ko ari gukingira abanyagihugu ariko cyane cyane bariko bararaba ukungene igihugu gishobora kuronka umwanya boba baratora urucanco cyangwa imiti ishobora gufufahaza eka n'abaganga bamenyere kuyivura ariko ubu rero ko tubimazemo igihe n'urucanco bacari ko rurarondegwa bashobora gufata umwanya kugira rutore ariko hariho imiti y'ugupfufaza imaze ishobora gufasha abantu ariko ntibaratora umuti wayo ukuri ariko hari imiti y'ugupfufaza ishobora gufasha umuntu yamaze kugwara hamwe bariko n'abaganga baramaze kumenyera kuyivura no kwikingira
ariko Lionel Remesha uravye ibyabaye muri Amerika aho kushira nk'imbere eka ikibazo cy'ubutunzi cyanki cy'ubukene bushobora kugeramira abanyagihugu umuntu yoshira imbere amagara yabo bwa mbere na mbere
nibyo icyo kintu n'ikintu komeye cyane nuko intara zimwe buguruye hakiri kare ibitigiri bikiriko biraduka baruguruye hakiri kare ibitigiri bikiriko biraduka kandi n'abanyagihugu ntibari bwaronka inyigisho zikwiye kuko hari abanyagihugu benshi bakiciyumvira ko iyo ngwara idahari urumva rero muri ico gihe naho babwira gukoresha agafukamunwa canke kutegerana hari abantu benshi batabikurikiza rero muri ico gihe rero hari abatabikurikiza ingorane rero zica ziduga kubera iyi ngwara ukungene yandukira muno munsi ishamwe mpunza makungu y'amagara y'abantu yemeje yuko iyi ngwara ija no mu muyaga urumva hariho nk'umuntu yobagwaye iraja mu tumatuma dutonyi n'umuntu adashobora kubona nk'umuntu ari ahantu hugaye hariho nk'abantu bagwaye muri abantu benshi aho birashobora murashobora kurwara iyo umuntu afite nk'ubupfukabunwa cyangwa
muganga Nzeyimana ikibazo cy'ingaruka mbi iyo ndwara ku butunzi bw'igihugu n'abanyagihugu ni ikibazo gihambaye cyane rwose ariko amagara y'abantu nk'uko twabivuze niyo aza imbere vyabibonekeje naha muri Leta Zunze Amerika ikintu mubwira abategetsi ni ikihe ikintu mubwira abanyagihugu ni iki
egome ikintu ca mbere mubwira abategetsi muri ino minsi ikiza ca coronavirus ni kuba hafi y'abari ku rugamba rwo kurwanya indwara urugamba rwo kurwanya indwara rubera hose ariko hanini mu bitaro abaforoma abaganga n'abafasha bose bakeneye gufashwa gushyigikirwa hariho ibintu mu Burundi tudakunda nuvuga kuvugira hejuru abaganga ndiko ari kubera imico yacu cyangwa abaforoma iyo ukora akazi kagoye iyo ukora akazi karuhisha mu mutwe kakarusha no ku mubiri hari igihe ukenera gufashwa nuvuga mu Gifaransa psychologiquement ino iwacu uwo mingo abantu ntibagira neza gute impinga cyangwa umubabaro hari igihe umuntu ariko arakora akazi nk'ako kagoye kubona abantu barenda bagahwera cyangwa nawe ukabona w'umukorana bagwaye bakamerwa nabi hari igihe ngira ucike intege ugacika intege ugakenera gufashwa ugafashwa kandi rwose kuko ni umubiri urwaye hari abagwaye umutima abagwaye kamere k'umuntu akaba akaduhaye icyo ni kimwe rero dushobora gushyigikirwa rwose abanyagihugu nabo twabasaba iki abanyagihugu twabasaba kutagira ubugaba ntibagire ubugaba abantu bose bafashe imyemerere kino kiza abantu bose babaye ibigaba nani ngaba muri Amerika ku kiyaga ahantu hari leta yitwa Floride niba ari Florida ikana muri California hari ahantu hamwe wasanga nko ku maplaje ahantu ku kiyaga abantu bakavuga ngo reka ngo twe mugukeshikirwa nta kizoba hari abaye ingorane nyinshi kubera yuko habayemo ubugaba reka nini wacu ni ukwirinda ubwo bugaba kuko ubwo bugaba nibwo butuma umuntu afata mumenyege iyo ndwara irica abandi ugasanga rero waterewe nawe utagishobora kwizima rero abategetsi badushyigikire abanyagihugu nabo uretse ko bazadushyigikira nabo bakareka kuri kigaba bakumva impanuro zitangwa kandi
bakazikurikiza. Dr. Nzeyimana tukiri kuri mwebwe nyine turetse iyo nyifato y'ubugaba hariho n'ibindi bintu bijanye n'ibihe tuba turimwo ukuntu amakuru atangwa mu bibanza ngurukana bumenyi hari ubuhinga bwinshi bwo guhanahana amakuru hariho rero n'ibindi kenshi na kenshi usanga hakwiragizwa ihuha ku byerekeye iyo ndwara ivyo bihuha byose byo bifite ingaruka nki ku buzima bwiza bw'abanyagihugu hokorwa iki kugira ngo ivyo bihuha biteshwe bite
ikibazo kirahambaye rwose kuko ibihuha birahari ibihuwa birahari hariho n'abantu usanga babisha agahinda abantu gozo iyo ndwara ndayivura baka ndabiko afite imiti kama yo kuvura iyo ndwara ugasanga abantu bariko bafata ibintu bitari byo atari imiti kwa muganga batazi ingaruka bishobora ku magara yabo n'ibindi n'ibindi ni ukuvuga kutamenya amakuru muri indwara nabyo ni bibi buremasaba abantu ko bo kwinyihuha nino mu Burundi umuntu wenyine afise uruhushya rwo gutanga amakuru ku byerekeye iyo ndwara ku byerekeye abantu bayanduye ku byerekeye abantu barwaye bari mu bitaro n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu gusa kandi buragira aya matangazo kenshi iminsi yose turabona itangazo ni ukuvuga aba ari bwo butanga amakuru bwonyine hanyuma ntihagire umuntu yiyandikija atanga amakuru atazi icyo ni kimwe hanyuma ku byerekeye iyo ndwara abantu tukabasaba yuko batoza barumviriza ibyo bumva mu ibarabara ugasanga abantu bariko bariha imiti bimwe bita automedication birebye rwose ukabona umuntu akubwiye ngo jenga uyu muti bambwiye ngo uravura iyo ndwara mu minsi yeze harabaye ubushakashatsi bavuga ngo wari umuti ngo witwa dexamethasone ushobora gufasha abantu bagaca batangira kubaza uwo muti wokura hehe hirya yaje kumva ngo umuti witwa mucyango wofasha abandi bakavuga ngo turafise imiti kama yofasha ibyo n'ibihuha bindi rero ibihuha ishobora gucibutu abantu bajya barumviriza umuhora wemewe mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu bafite ikibazo hariho nimero batelefona ku buntu 117 ni nimero umuntu atelefona ku buntu umuntu wese afite telefona kuri iyo nimero 117 akabaze amakuru yerekeye icyo kiza ni ukuvuga ntibasubire kumviriza ibivugwa hirya no hino cyangwa ibintu bica ku binyangurukanabumenyi hariho nk'ibi za watsapu hari ibintu byiza mbwa akabaho n'ibintu bibi abantu bagatanga amakuru atari yo
Professor Alemesha Lionel Ito ni kibazo gihambaye cyane rwose mu iki gihe ibyo bita social media eka byakwiragiye ahantu hose n'aha muri Leta Zunze Amerika ibihuha nk'ibyo birahaba ho kurwa iki kugira ngo abarundi bamenye amakuru y'imvaho kugira ngo ntibajane na nyabahuru
ego cyane rwose ivyo nivyo hari ibihuha vyinshi cyane cyane iyo igihe cyose habaye indwara canke n'indwara zahora zihasanzwe hama hariho abantu bashobora kuvuga ko bafise imiti canke bazi kuzivura canke bazi kumenya ibimenyetso z'izo ndwara igikuru ni uko abantu bose aho bari ni uko uza barakurikiza nyine izo mpanuro baronka z'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ariko cyane cyane n'amakuru hariho igikuru ni ukumenya no kwiyigisha uwo umuntu abishoboye kuko hariho benshi bari kuri ku buhinga ngurukanabumenyi social media basanzwe basoma n'ibintu ariko igikuru ni ugusoma umuntu akaguma azi yuko ashobora kwiyungunganya amenye yige nyene nawe niyo ndwara uko ngene imeze hanyuma akurikize amategeko asabwa nk'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abavuzi OMS cyangwa abari ngaha muri Amerika hari abarundi benshi bumviriza ni radio bari ngaha muri North America barashobora nabo bakaraba za CDC Center Disease Control ngaha muri Amerika ariko igikuru ni uko abantu rero baronse ayo makuru atumbereye boyiga hanyuma bagize icyo basoma bakumva ntikibategereye neza hanyuma bakagira ubushakashatsi bakarondera bakabaza n'ababijejwe ko bibafasha ariko igikuru cyane cyane ubu ni uko abantu bagerageza kuyirinda bagakaraba bakambara ubupfukamunwa babishoboye hanyuma bakagerageza no guhimiriza abandi bumva bafise ibimenyetso kugenda kwipimisha nk'uko nabivuze kare ushaka gukira indwara arayirata ntihagire rero umuntu yoyinyegeza umuntu yikanze ko yoba yifise iyo ndwara agende yipimishe hanyuma aho ababijejwe bamuvure neza abaganga
Ego me tukivuga bimwe mu bintu umunyagihugu asanzwe ashobora kugira ngo yikingire akingire nabandi aho tukuvuga dutambara bambara ku munwa eka nuko kwama umuntu ariko agira isuku akaraba gihe cyose eka n'isabune neza n'ukaraba nkuko abaganga bahora byerekana gushikaho no ku kiganza eka n'inyuma y'ikiganza ugakaraba neza utwo dukoresha rero dusanzwe nk'ayo masabune ari mu muti cyanke utwo dutambara mu ntemba kumunwa mu gihe tutoba tuboneka ku banyagihugu bose Dr. Nzeyimana ikintu abarundi bakora n'ikihe abanyarwanda eka abanyafrika ikintu bakora n'igihe mu gihe utwo dutambara tutaboneze kuri bose ho kugwa iki
ego me ico kibazo kirambaye mu gihe utwo dutambara dushobora kuboneka ku bantu bose abantu dushobora kwifuka ku munwa kandi bazituza harabonetse uburyo bwo kwambira bakadushonesha nimba babona gashobora kuzimba bagakoresha akantu kagatambara bagashona byanse naho abantu bakirinda kwegerana abantu bakirinda kwegerana kubera byaragaragaye yuko ahantu hahuriye abantu benshi ariho iyo ndwara ifatira kugira ngo ishware birinde kwegerana ku masoko ahantu ku mamanga mu mikorane birinde kwegerana hanyuma bakarabe rwose bakaraba n'isabuni n'amazi hanyuma ku bumbi ibimenyetso ko nabyo birashobora gushika naho wagize ibyo byose ugasanga urumvise ibimenyetso ku bumbi ibimenyetso bakitura umuganga bakagenda kwipimisha kuko ubu ni kwipimisha ni ku buntu kandi leta idufata inkingo zose idufata inkingo zose kugira ngo ntihagire umuntu yandikirwa n'iyo ndwara hanyuma n'uwo yandikiwe agaheza agapimwa akavurwa ni ukuvuga nta pimo menyane urenza ko ku bimaze iminsi bivugwa atari guhimiriza abantu cyane cyane no kutabahimirizaba bakumviriza umuhanuro bahabwa hanyuma no kusenga umuntu akazivuga bakazigira abatwara intwaro yo hasi hanyuma kumi bakuru b'imitumba abasantiri hari abaserukira abanyagihugu baheruka kwitorera abashingamateka abakengezamateka bakaza barabivuga bakaza bafite ingorane bakayibwira bano babaserukira kugira ngo babishikane imbere kuko nk'uko profeseri Remesha yivuze ubujya gukira indwara arayiraza
egome profeseri Remesha kuri utwo dukoresho dusanzwe nyine ikintu cyo gukorwa n'ikihe birashoboka ko dushobora kuba tutarakwiragira nko mu gihugu cyose ikintu abanyagihugu bagira kugira ngo mu kurindira ko utwo dutambara bambara ku munwa tuboneka hari ubundi buryo bukoresha kugira ngo bafate iyo ngingo yo kwikingira cyane cyane no gukingira kureka kwanduza abandi
ego ni nk'uko umuganga Sylvain Nzeyimana yabimenyesheje yuko abantu bogerageza bagakurikiza nyine izo mpanuro bariko bararonka muri mu mwanya batoba bafise ivyo vya nkenegwa byo kwikingira ariko umuntu yogerageza abishoboye akaraba yuko ari kugushonesha ubwo bufukamunwa akagerageza umuntu akabi akabigerageza ni nka kurya umuntu ashonesha impuzu agafukamunwa ni gato ku shati umuntu ashobora kugerageza akabishobora ariko turazi yuko hari abantu abanyagihugu bishobora kuzogora nicyo gituma rero natwebwe n'uyu mugambi twihaye w'abarundi global initiatives icyo nicyo kintu twiyumviriye kuko naho ibihugu byinshi kano ngaha muri Amerika naho baza barahimiriza abantu ngo nibambare ubufukamunwa ngo nibikingire bakarabe n'amasabuni si bose babironka nicyo gituma rero abantu aho bari bose bateza kwiyumvira abanyagihugu aho bari tuvuge nk'ubu natwe ngaha muri abarundi global initiatives amashyirahamwe turiko twegera amashyirahamwe yozana nyine ibyo bikoresho byo gufasha abaganga bakongera bagafasha n'abanyagihugu bafise nk'ibyo bikoresho byo gukingira abanyagihugu urumva ibyo nibyo natwe turiko turagira ariko nashaka no guhimiriza n'abandi barundi aho bari hose baba bari hanze y'igihugu canke ndane mu gihugu ko nabone bagerageza bagafata mu ntege umuntu adashoboye kuronka ako gafukamunwa wabaka akamufasha ndi igikuru no gufashanya igikuru no ronani
mu gusozera kiganiro Dr. Nzeyimana mwavuze ibintu bihambaye cyane rwose amakuru ahambaye yerekeye ikintu abanyagihugu basanzwe ikabo kwirinda kwanduza cyane kwandura icyo kiza cyateye ku isi hose nashaka mu gusozera mu terakamu gize mugire ico mugize cy'uterakamu nk'abanyagihugu cyane cyane mwabwira uburyo nyabwo bwo kwirinda kwanduza cyane kwandura icyo kiza
ego me nongere ngaruke kuri ishivugo umukuru w'igihugu yaduhaye ndakira sinandura kandi sinanduza ni kuvuga iki ni kuvuga ica mbere abantu bateze kumenya nuko iyo ndwara yandura iki muyaga yandura iki muyaga igaca mu dute dute tusohoka y'umuntu akoroye nk'akarere kamwe yasamuye ni kuvuga rero yuko ica mbere umuntu ashobora kugira ngo yirinde iyo ndwara nkayanduze n'abandi mu kwambara agapfukamunwa mu kwambara agapfukamunwa bikajya mu mico yacu bikajya mu mico yacu kwambara agapfukamunwa kugira ngo twirinde guhumeka iyo wabiribye gukorwa n'undi muntu cyangwa twirinde twebwe dukoroye kugiye kwandukiza abandi bantu ikigira kabiri ni ugukaraba n'amazi meza n'isabuni kuko byaragaragaye yuko gukaraba n'amazi meza n'isabuni byica uwo mugera ni ukuvuga ahantu hose ku mihana winjiye ushyitse ahantu cyangwa abantu bose ku mihana bagategura amazi n'isabuni kugira ngo nawe uwo nk'umushyitsi naho iyo wari umuntu ahita ashobore gukaraba kugira ngo ntiyanduke iyo ndwara icya nyuma kandi gihambaye ni kwirinda kujya ahantu kwegerana muri benshi mu bikorane mu mamanza ibintu bidakenewe umuntu akabyirinda kugira ngo abantu ntibegerane nk'uko nabivuze ngo nikusubiremo byagaragaye ko ahantu iyo ndwara yandukije abantu cyane n'ahantu hari hakoraniye abantu hambavu yewe yo gukaraba yo kwambara agapfukamunwa no kwirinda kujya ahantu hari abantu benshi ukajyayo atakundi wogira ariko ubishoboye ukayirinda gushyika aho iyo ndwara bigemenyekana yuko twayimesheje
ego mi profesor emisha lionele namwe akajambo ka nyuma kamumutira abanyagihugu naka
ego akajambo ka nyuma doterera abanyagihugu nuko ego babandanye rero bakurikiza izo mpanuro bamenye yuko iyo ndwara ya covid ari indwara ikomeye cyane ari indwara ikaze bumvirize abaganga bumvirize ababijejwe kandi bagume nabo biyigisha bamaze kumva neza ayo makuru bayasangire n'abandi mu miryango yabo hariho benshi bataba bari ku buhingangurukana bumenyi cyangwa bataba bafise batazi gusoma no kwandika abo bose abanyagihugu bose no kubashikira aho bari hose haba igikuru no gushikiriza amakuru abantu bakamenya iyo ndwara ukungene ifata ukungene yandukira n'igihe umuntu yumva atameze neza imigambi yofata yukwegera abaganga bakamupima neza hanyuma bakamuvura icyo rero nicyo kintu gikomeye icyo kintu ndagishigikiye cyane kandi byaranejeje cyane no kubona uyu mugambi leta yafashe yo gupimisha abanyagihugu bose
Lionel Remisha yigisha muri kaminuza Bryant University aho ni mu gisagara cya San Diego murakoze cyane rwose ku kanya mwatoye ngo muganire na Radio Ijwi rya Amerika kuri ibi bibazo nkoramutima bijyanye n'ikiza COVID-19 ikiza cya corona mwakoze
murakoze cyane Frederic
mu Dr. Nzeyimana Sylvain umukuru w'ishyirahamwe ry'abaganga mu Burundi murakoze cyane rwose ndabashimiye cyane ku byiyumviro eka n'impanuro mwatanze zijyanye n'ikiza cya corona eka ikiza COVID-19 mwakoze cyane rwose
ego mwe ndashimiye ijwi rya Amerika ryatwumviye uno munsi ryabaye ijwi ry'Abarundi ndongeye kubemerera yuko n'ikindi gihe nakeneye amakuru cyangwa nakeneye kuganira ku byerekeye amagara y'abantu ndo bitaba
turabashimiye namwe inshuti mwese kwikiranye kiganiro cacu muri sanga cyo munsi kiganiro hanini cyariko kivuga kuvyerekeye ikiza cha corona ika ikiza covid 19 mwakoze cyane gose mugire amahoro n'umugoroba mujya mwese.